SBS Radio.
Yara nunye umuta yobewe. Yanumiwa wengo kandu muhishu.
Mfate kano kanya kugira ngo nshimire mwe mudahengeshanya kwama mudukurikirana kuri radio SBS ni Jean Paul Amede Nizigama nongeye kandi kuba ikaze kuganira cuno munsi aho tugiye kuyaga n'umutumire wacu. Umutumire wacu akaba ari mu gihugu cya Canada, akaba ari umuririmbyi, akaba ari Serugo Eka. Mbere tukaba yashoboye kutwemerera muri Yago ko tugiye kuyaga kubyerekeye ibikorwa byiwe bindi bijyanye n'umuziki. Antoine Marie Rugerinyange niwe turi kumwe mu kiganiro, iyo nawe bamwita Afrika Nova. Kaze mu kiganiro
sbs.com.au.
Nuko nk'uko nari ndababwiye rero, ikaze reka twakire bwana Afrika Nova muri iki kiganiro. Ndabahaye ikaze bwana Afrika Nova.
Murakoze cyane Amede kuba mumpaye kano kanya kugira ngo tube turaganira, tubonereho no kuganiriza abandi ko abakurikira radio SBS baraza kuronka inkuru zacu zizoba zivuye mu kiganiro tuziba turi kuturagirana je nawe.
Muri iki kiganiro nashimiye yuko tuganira cyane ku bikogwa bimwe bimwe, kuko hari haheze igihe kitari gito udasohora indirimbo. Hariho indirimbo yawe mbere imwe ya kera wasubiyemo, uherutse gusubiramo, kandi hariho n'indirimbo uherutse gusohora zimwe zimwe. Imwe muri zo yamenyekanye cyane ni Intwari za Demokarasi. Imbere yuko tugaruka kuri izo ndirimbo, nashaka utubwire, hari indirimbo wasohoye kera wahisemo gusubiramo, byavuye kuki? Kumbere n'abari ko baratwumviriza wo wibutsa iyo ndirimbo yari.
Nasubiyemo Izwi ni yarantumye. Hari izindi zitatu nasubiyemo mbwa zitarasohoka. Ndetse ngambwa tarazishya ku rubuga. Hariho yarantumye, iyo yo yaramaze kuja ku rubuga. Hakaba Mbwira Igituma, hakaba Mwiriwe Neza, ubu ndayita Mwiriwe ML. Hakaba na umukenyezi ningira kama umukenyezi ningira kamaro.
Yarantumye n'indirimbo imwe muzo wasohoye, ariko ntivyumvikanye ko hari amajambo kumbure usanga ari ubuhinga bwanje bukeya mu bijanye no kumviriza no kumva ibijanye n'umuziki. Amajambo harumenga ntacho wayahinduye ko kwabaye gusubiramwo umuziki, wabitewe n'iki?
Kubera kuko indirimbo yumaze kuyikompoza, yumaze kuyikora, ntushobora kuyihindura. Iyo uyihinduye, wewe ubwawe ntushobora kuyihindura. Jewe ubwanje nirabiye ko nkarabira ko no ku bandi baririmbyi benshi maze kubona, iyo yamaze kuyisohora akayisubiramo, icyo ashobora guhindura ni nka arrangement, tuvuge ukuntu abacuranzi bayivuza, ukuntu icuraranzwe. Mugabo ubwayo iyo ndirimbo ubwayo iguma ari yayo, ntushobora kuyihindura. Iyo uyihinduye, iyo ushatse kuyihindura, ni nk'uko ubwanjije uko ndabibona, ni nk'uko niba ndi kundata umwanya, kuko kugira hakuhindura indirimbo yanjye namaze kuririmba igasohoka, no fuma nkore yindi nshasha. Kandi nk'igihe yarantumye n'ukuntu yavugijwe, igihe yarantumye n'ukuntu yavugijwe, sinashatse kuyihindura na gatoya. Abayivugije, abamizisi bayivugije, narababwiye bakurikize uko iya mbere yavugijwe. Hari ikintu baryohora gusumba uko yavugijwe mbere, baryohore mbwa ntibahindure uko yakozwe ubwa mbere. Urumva niyo yumvirije ijya yarantumye, naririmbye kujya nyene nayiririmbye ubwa mbere. Ni nacyo gituma n'amasanamu ya mbere nakoresheje nayagumijemo kandi birakunda kuko ukuririmba sinahindi uko nayiririmba ego na kuko narimaze ijya ndirimbo n'indirimbo abantu benshi bagiye basubiramo kandi nta nubwo bigeze
babigusaba
urusha ukwisimo
urategekanya kubashikana mu butungane canke ntaco bigutwaye
no sindabikunda sindabikunda ko umuntu asubiramo indirimbo yanje atansabye atayisabye kuko ntiyanje muga kandi iyo nitegereje bene kuzigira kuzisubiramwo nsanga ari ari babacuraranzi bakunda kuririmba urumva bakunda kuririmba mugabo bishoboka ko bataragira ku rwego bafise n'amajwi meza mugabo batarashika ku rwego kugira bisohorere indirimbo zabo urumva muri ico gihe baba bakeneye kuririmba kuko barifise amajwi meza baririmba neza naho bataragera ku rwego rwo gusohora indirimbo zabo baba bakeneye kuririmba kugira bamenyekane nico gituma nshobora kubumva ari nk'umuririmbyi abashaka kwimenyekanisha akaririmba indirimbo yanje ntibinezereza kuko urabona muri ibi bihe singa kumwe kwa kera twari twaririmba indirimbo zikagenda gusa abantu bakumviriza ubu ikibi cyabyo ni uko iyo uyiririmbye ukayisohora igasohoka kuri CD kuri ukayisohora nko kuri YouTube n'iki uraronka amafaranga uri kuragurisha ikintu kitari gwawe ibyo nicyo kintuma ntabikunda gusa mugabo muganda bumva
nicyo
gituma nabibonye ndabakarira mugabo ntacushobora kubagira kuko situation yabo baba bakeneye abo kugira bazoseruke n'ibintu nakunda mugabo ari nk'umumusicien afise izina ryiwe urumva afise izina ryiwe amaze kumenyekana afata indirimbo yanje akayiririmba atansabye uruhusha ndashobora kumwitwara
nibaza ko nabo kumbura abakuze badashobora kubikora ivyo barabizi
hariho n'uwavuze ngo namuhaye uruhusha kandi tutigeze tunavuga
kuba dufatiye hagati ni Jean Paul Amede nizigama ndi kumwe Ndayaga na Afrika nuva ku byerekeye ibikorwa
byarahabuje twari twarasesejwe intwaro z'agahotoro
indirimbo rero intwari wayisohoye haize igihe kirekire wari uri mu gacerere mu bijyanye no kuririmba ukabona indirimbo intwari irasohoye aho amasanamu yayo agenda yerekana intwari z'u Burundi ari bo bandadaye n'abandi bantu ni iki cyagutumye inyuma y'imyaka mirongo itaririmba agaca hasohoka indirimbo umuntu yohava aha ijisho rya politiki
ijya ndirimbo hari abavuga ngo ni indirimbo politike mugabo witegereje ntabwo ari indirimbo politike ijya ndirimbo uko nama nabivuze ni indirimbo yo gukundisha igihugu c'est une chanson patriotique uko babivuga mu gifaransa sinzi ukuntu babivuga mu kirundi ni indirimbo ikundisha igihugu kuko hari abantu baca bayiha intumbero ngo ni indirimbo ya politike no message natanze ntabwo yari message politique yari message yo gukunda igihugu kuko bajya abantu bemeye bagafata intwaro bagafata inkoho bagafata umuheto bakagenda mu ishamba bakagwanya kiriya gisoda cari kihari cari catwiciye abantu cari caratsinzikaje igihugu bajya abantu ahubwo nibo bakunda igihugu kuko bemeye baracitangira umuntu nk'uyo iyo umuririmbye ukamugira indirimbo si indirimbo ya politiki ni indirimbo ahubwo y'ugukundisha igihugu y'ugukunda igihugu umuntu aba yaremeye akitanga akagenda kujya nyenda biririmba mu ndirimbo akarara rubunda mu mvura mu mbeho muki ninzara niki abandi bari inyuma yiwe bashaka kumwica nkuko nyine baba baramaze abantu babica bahereye ku mukuru w'igihugu kumanuka abaminisitiri urazi kiriya gihe igihe bica ndadahe urazi abantu bapfuye kiriya gihe urazi abantu twakoranye bagenzi banje abo twari kumwe muri Frodebu twamiritana muri Frodebu bapfuye narakoze indirimbo imwe ya ndadahe naririmbye ndadahe iyo ndirimbo nigeze imenyekana kuko nayikoreye muri Cote d'Ivoire ndayirungi kiburundi iyo ndirimbo ntibigeze sinzi nuko yigeze bayicisha mu radio nimwe sinzi mugabirumvikana ko kiriya gihe nabajyanye ngo wari kuyicisha ku radio nawe nyine yari kwasigara mugabo urabona ibyabaye kiriya gihe ugwaruka gubu tete ntibabizi ko nibatoye meko urabona haciye imyaka myinshi ariko rapa kwica umukuru w'igihugu bakica abaminisitiri bakica abandi gushika hasi bakagenda no ku misozi bakica abantu uko bishakira ngo kuko aribo bari bafise ngo aribo bari bafise igisoda n'iki igisoda cyo kwica abanyagihugu n'igisoda bwoko ki urumva mugabo abantu abajyanye n'indirimba intwari za demokarasi baremera bati ico gisoda ko bigenda kose turakigwanya baremera baraja mu ishamba baremera bari barafata imyimenyerezo bararonde ko bashobora kose barakigwanya gushikaho ico gisoda nyene cemera kiti turabivuyemo reka twumvikane hanyuma igihugu kibe normal gitwagwe neza nk'uko ibindi bihugu bitwagwa wewe warigeze ubona igisoda cirara mu bantu cica kiba ari igisoda koko ki
umuntu yohava avuga ko iyo ndirimbo umenga irimo agasavu
nkaho bashoboye gukura nta shavu ririmo ahubwo iyo nako kumviriza ijya ndirimbo kuva igitangura gushya mbabarira amatwi iravuga nyine yuko abantu bicwa bagize gute abantu bagiye mu ishyamba bakagogwa mugabo ndayivuga mu majambo mbabarira amatwi mu kirundi mbabarira amatwi nta muntu keretse ari wa muntu nyine yamaze kumugara mu mutwe mu bwenge bwiwe no mu bwongo bwiwe niwe ashobora kuyibona nabi abayibona nabi nje mbona yuko ari abantu bamaze kumugara mu mutwe badakunda n'igihugu cyacu kuko simbona ukuntu ushobora gufata bakitanga bakura u Burundi aho bwari bugeze none ubu ari igihugu gisigaye kiri normal nk'ibindi bihugu hahandi umukuru w'igihugu bamutora abategetsi bajaho kubera kuko abantu bagiye mu matora bakabatora ubundi mbere wimvira ko ariko byari biri mbere siko byari biri guhera independence tuki ameme ava un peu avant l'independence Gwagasore yari yatowe bamugize ntibamwishe bose bamufashije barondeeundi mu bamufashije bose n'indi yasigaye babamina barabishe banjye na dumwe barabica na wa wundi na le premier ministre du Burundi Joseph Chimbaye baramwisha titrouvesa normal usanga ari bisanzwe mu gihugu ko abantu bose batogwa bategerezwa kwicwa hanyuma abantu bakaza tutazi iyo baje bava gusa ngo ko bafise inkoho bakaca bahagarara ngaho bagatwara igihugu uko bishakira bica gushika ryari
indirimbo intwari wa
abo bantu rero
mu ntumbero yo kumvisha abantu yuko bategereza gukunda igihugu no kuzirikana izo ntwari no kumva yuko bakwiye kuzitangira kuzukuri no gutahura igikorwa bakoze
kubashimira kubakengurukia ahubwo kubakeza aho bemeye bakitanga igihugu bakagikura mu kagaca cari kirimo none ubu gihugu gisigaye kimeze nk'ibindi bihugu urazi yuko jewe mbere naho urambwira nk'abantu babagenzi babwira ntiyatuka kuko jewe narabaye mu bihugu byinshi jewe naraba avuga nti ibyo aribyo byose igihugu si pas un pays normal niko je nama mvuga misi yose ko sinshobora kumva igihugu usanga abantu bicwa nk'uko i Burundi ukuntu bicwa guhera n'abakuru b'igihugu nibatinya umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu yatowe n'ishengero ryose bakubaka bakamwica uko bishakira ngo uko bafise ngo
nuko murakoze turiko turegereza kurangiza mu masegonde make ubu Antoine Marie Rugerinyange nyuma iyo ndirimbo uhejeje kudusigurira hari izindi uri kurasubiramwo ubu nibihe bikogwa byoba byimirije byawe mu bijanye no muziki ibikogwa byavu
ubu hariho indirimbo yitwa nakubwiye yuko izo namaze guheza hariho yitwa mwiriwe neza nayo nyene narayihejeje muga sindayisohora ubizosohoka izosohoka kuko nzora uko ndayisohora vuba nashaka kuyirindiriza kuyifatira ama video hariho n'iyindi yitwa mbwira igituma nayo nyene yaraheze nawe nyene yaraheze muga sindayishira hanze bo hariho iyo ndiko ndashiramwe amajwi yitwa umukenyezi n'ingirakamaro twaganiriye na sogokuru twaganiriye na nyogokuru ndiko ndashiramwe amajwi hayima ba engineer bazoca bayiheraheza hayima nayo nyene nzoyigirire ama video isohoke bo hariho n'indi nasohoye yitwa Hard to get you hariho inindi shasha yitwa guhumana nayo nyene namaze kwishiramwa amajwi ubu abatekinisi bariko barayiheraheza nayo nyene nzoyisohora amaze kuyigira amasanamu nibaza ko amasanamu nzogirira i Burundi ndamutse ngiye kumfise narifise program yuko zoja i Burundi inyigenzoro nkakonje nko mu mpera z'umwaka canye mu kwezi kw'icenda gucyo hanyuma nivyo ndimwe ndagira hariho n'izindi ndirimbo mfise nshasha muga nzoge nasohora kuko sinshaka kuzisohora rimwe iyo zisohoreye rimwe hari izica
zimigwa n'izindi
zitamenyekana zose nshaka imwe imwe ndayihe chance kugira ngo imenyekane nguhe example nguhe ntuze ya akarore k'ukuntu indirimbo ishobora kutamenyekana urabona ijya yarantumye ni indirimbo ikunzwe cyane urumva mugayo iyo yarantumye nayikoreye mu mabano kera muri 84 je crois 84 urumva igihe twazisohoye ari indirimbo zine urumva tuzisohorera rimwe iyo ndirimbo yarantumye ntabwo yigeze imenyekana yagiye kumenyekana mu nyuma ni abantu bagenda kuyikunda maze kuyigirira ntuze yawe clip image mugaba mu radio ewa ya barayishiramo mugabo ntimenyekane urazi igituma nuko twayisohore rimwe umuzi tuyisohora yasohoke rimwe n'indirimbo zibiri z'umukobwa yaririmba mu mabano kera abantu batamenye cyane mugabo kuko ntiyatebye cyane yamaze nk'imyaka nk'ibiri gusa yitwa Kamariza umukobwa munyarwanda kazi yitwa Mutamuriza Annonciata yagize indirimbo twayisohoye ari zine na yarantumye irimwo muga izo ndirimbo za Annonciata zaragize six zarakunzwe cyane ku buryo zica zizimya izo zindi twari twagize urumva hanyuma abantu bagiye kuyimenyera bukebuke naho nyine ari uko bayibonye kuri televiziyo igenda isohore kuri televiziyo niho bagiye kuyimenyera bukebuke nico gituma mvuga nti indirimbo nzoza nsohora imwe imwe ndayihe chance ndayihe igihamana cyo kugira abantu bayimenye ikundwe batayikunze nta kibazo mugayizi wa yaronse umwanya wayo ko ndazisohore rimwe nzoba mu nyuma wosanga bimbabaje kuko hari indirimbo usanga ukunze mugaba nibayikunde usanga bibabaje
birumvikana ko umuntu aba yashizemo uburyo n'ubwenge bwinshi
zazasohora nyine imwe gutyo nandi zirahari ndazifise nga hari izo namaze kwa registra mugabo nshaka kuzazasohora imwe nyene gutyo
ndabashimiye cyane bwana Antoine Marie Rugerinyange cyankereka Africa Nova n'iryo abantu basanzwe bamenyere
Nili kupenda sana Maria lakini umeona bora wende sifahamu sababu gani Maria ya Maria yawe rero ngiye
ndabashimiye cyane muri aka kanya ningene murangi dikiganiro muducishirije mugaho
urakoze nawe cyane
murakoze rero yari SPS mu kirundi ni Jean Paul Amede naho gutamba kindi kiganiro n'iki urakoze
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelecharge application ya SBS radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya ariko sbs.com/au/ugahetamye radio app